Hii ni Radio Sauti ya Amerika. Irati y'Ijwi Amerika samira ni Washington DC mu kinundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi ni Fidel Nyonga bagiye kwashikiriza makuru yo kuri isaha. Leta y'u Rwanda yatanguye gusenya no kugara imiryango y'amazu y'abanyagihugu yubatswe ahegereye umugezi wa Sebeya mu kuri Mahoko.
Ubu bwanyobeye ubunumiwe ni ndikwibaza n'ahantu zajya n'abana banje ndikwibaza hano abo tuvukana aho bazajya bose nta n'umufite aho kuba peka hari niwe nakibwire basa nifitiye.
Wono umwe mu banyagihugu mu karere ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda. Muri Niger abasirikare batembagaje gutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum bagabishije ko bashobora kumwica mu gihe hogira igihugu kibanye na kimwe cokoresha ingufu za gisirikare. Muri leta ya Hawaii iri mu bahari ya Pacific mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimwe mu mazinga ayigize yitwa Maui yahiye aratokombera abantu 55 bamaze gutangazwa ko bahitanywe n'iyo miriro. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushikiriza manza adasanzwe Jack Smith yasabye sentare gutangura mu kwezi kwa mbere gutaha urubanza rwa Donald Trump ku byaharegwa byo gushaka guhindura ibyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri leta ya Hawaii iri mu bahari Pacific mu rurengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imwe mu mazinga ayigize yitwa Maui yahiye aratokombera abantu 55 nibo bamaze gutangazwa ko bahitanywe n'iyo miriro. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, guverineri wa Hawaii Josh Green yatangaje ko iri shyanari ryo rya mbere riri cyane mu mateka y'ikirwa ategeka. Inyubako zirenga igihumbi zabaye umuyonga neza neza.
The fires are catastrophic, caused by very dry conditions and then of course Hurricane Dora, which was off our southern shores with winds of up to 81 miles per hour when they hit Hawaii. So that spread fire.
Governor Green ati umuriro watewe n'amapfa mabi cyane yumije ibyatsi n'ibiti wakwirakwijwe n'imiyaga ifite umuvuduko wa kilometero 100 mu isaha. Umubare w'abapfa ushobora kwiyongera kuko abandi bantu byibura igihumbi baburi wirengero kugeza ubu, abandi ibihumbi n'ibihumbi ntibafite aho bakinga umusaya. Guverinoma yatangiye kubashakira aho baba bacumbitse nko mu mahoteli. Irasaba kandi n'abaturage kwakira abari iheruheru. Umuriro watangiye kwa kabiri ariko inzego zishinzwe gukumira ibiza ntizaburiye abaturage uko bikwiye kandi hakiri kare. Ntizakoresheje sirene zivuga hose mu gihe cy'ibyago, ahubwo zanyujije ubutumwa kuri za telefone ngendanwa, televiziyo na radio, ariko umuriro w'amashanyarazi wari wabuze hose bituma butagera ku bantu benshi. Kubera gutungurwa bamwe bahunze biroha mu nyanja ya Pasifika. Iki nicyo kiza gihitanye abantu benshi muri Hawaii kuva mu 1960 ubwo tsunami yishe abantu 61. Abarwanya imiriro bamaze kuzimya byibura 80% by'inkongi.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushikiriza amanza adasanzwe Jack Smith yasabye sentare gutangura mu kwezi kwa mbere gutaha urubanza rwa Donald Trump ku byaharegwa byo gushaka guhindura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020. Inkuru dushikirizwa kandi na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Urubanza ruzabanzirizwa mu kwezi kwa 12 gutaha no gutoranya abaturage bazaba bagize urukiko rwa rubanda jury mu cyongereza ruzaruburanisha. Rwo nyakuri mu mizi yarwo rwatangira ku itariki ya kabiri y'ukwa mbere 2024. Mu nyandiko yashyikirije umucamanza, umushinjacyaha avuga ko bazarugaragazamo ibimenyetso byabo mu gihe kiri hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 6. Umucamanza aramutse yemeye iri ya tariki ya kabiri y'ukwa mbere gutaha byatuma Trump amara iminsi y'imibyizi yose mu rukiko igihe cyose cy'urubanza, bityo ntiyabasha gukora politiki. Kandi amatora y'amajonjora yo mu ishyaka rye ry'abarepublikani azatangira ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 2024. We n'abavoka be bafite umugambi ko mu cyumweru gitaha bazabaza umucamanza niba yafata indi tariki iri inyuma cyane yiriye ya kabiri y'ukwa mbere umushinjacyaha yifuza. Umucamanza yabwiye impande zombi kuko izi mpaka zatangiye kera ko ashobora kuzabaha umwanzuro mu nama bazakorana bose hamwe ku itariki ya 28 y'uku kwezi. Mu rundi rubanza, Trump aregwamo ibyaha byo gutunga amabanga y'igihugu atabyemerewe n'amategeko. Umushinjacyaha Smith yasabye umucamanza ko rwatangira kuburanishwa ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka utaha. Trump n'abavoka be bo bifuza ko rwazatangira nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ataha azaba mu kwezi kwa 11 2024. Trump ahakana ibyaha byose aregwa muri izi manza zombi.
Naho muri Niger abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum bagabishije ko bashobora kumwica mu gihe hogira yego kibanye na kimwe cyokoresha ingufu za gisirikare kugira kimugarukane ku butegetsi. Babibwiye abategetsi babiri bo mu bihugu byo mu burengero barimwo wa Amerika. Inkuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Babibwiye abategetsi babiri bo mu bihugu byo mu burengero barimo wa Amerika. Umwe mu bategetsi ba gisirikare b'igihugu cyo mu burengero yabwiye itororokanirizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ko mu bavuni wa Kagohe baburirwa kubwicanya ubushobora gukoregwa Perezida Mohamed Bazoum barimo icegera cy'umushikiranganje ajeje migenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Victoria Nurandi. Abaserukira batembagaje ubutegetsi bwa Nigeri babibwiye Victoria Nurandi mu rugendo yahoramwo muri Nigeri itororokanirizo ry'amakuru y'abanyamerika api ijwi ry'Amerika rikesha ano makuru ribivuga. Itororokanirizo ry'amakuru api nirivuga igihugu umutegetsi yarihaye ano makuru akomokamwo. Gusa hari undi mutegetsi wa Amerika yemereye api kwa aya makuru ataka inyoma arimwo. Uwo mutegetsi yasabye ko amazina yiwe adatangazwa kubera atarusha go kuvugana n'ibimenyesha makuru yahawe. Abategetsi batangarije api amakuru y'ubwicanyi bushobora gukoregwa Perezida Mohamed Bazoum imbere y'uko ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO ritangarije umugambi waryo wo gukoresha ingufu za gisirikare mu kugarukana demokrasi muri Nigeri. Amerika yavuze ko iri ku ruhande rwa CEDEAO ariko yirinda gutomora nimba ishigikiye ingufu za gisirikare iryo shirahamwe rikangisha gukoresha canke itari ishigikiye. Anthony Blinken atwara ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yagabishije abatembagaje ubutegetsi bwa Nigeri avuga ko umutekano wa Perezida Mohamed Bazoum uri mu minwe yabo. Blinken yavuze ko Amerika ifise impungenge ku mutekano wiwe n'umuryango wiwe.
Turagushimiye Thierry Ndayishimiye kuri iyo nkuru. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryasabye abatembagaje ubutegetsi muri Niger kubahiriza uburenganzira n'umutekano bya Perezida Mohamed Bazoum yavanywe ku butegetsi hamwe n'umutekano w'umuryango wiwe. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Frederick Nkundikije.
Ishyirahamwe Human Rights Watch rifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ejo ku munsi wa kane no ku munsi wa gatatu ariho ryavuganye na Perezida Mohamed Bazoum aheruka gukurwa ku butegetsi muri Nigeri. Umwunganira amategeko umuganga wiwe umwe mu nshuti ziwe hamwe n'uwahoze yari umuhanuzi wiwe mu bijanye no kumenyesha amakuru. Mu itangazo iryo shyirahamwe ryasohoye uyu munsi kuwa gatanu ryavuze ko Perezida Bazoum yabwiye iryo shyirahamwe ko abamufungishije icy'amaso bamufashe bunyamaswa kandi batamuha uburenganzira bwiwe. Bazoum yabwiye ishyirahamwe Human Rights Watch ko kuva igenekezo rya kabiri uku kwezi atamuyagankuba afise kandi atamuntu barashobora kuvugana imbona nkubone kuva igenekezo rya kane. Ku bishyirahamwe Human Rights Watch Perezida Bazoum nta ruhushya afise rwo kuvugana n'inshuti ziwe canke abagenzi bamugemurira ibifungurwa hamwe n'ibindi vyankenerwa. Ishyirahamwe Human Rights Watch mu itangazo ryaryo ribandanya risigura ko Bazoum yavuze ko umuhungu wiwe afise ibibazo vy'umutima yimwe uburenganzira bwo kubonana na muganga.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ziri mu Facebook, YouTube, Instagram na Twitter isigaye yitwa X. Adresse yacu nayo ni VOA Radio yacu mu kanya turaje mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda yatanguye kugara imiryango y'amazu y'abanyagihugu baba muri secteur ya Kanama ahegereye umugezi wa Sebeya, ni nyuma yuko iminsi 15 bari bahawe n'ubuyobozi yo kuba bavuye mu mazu yabo irangiye. Inkuru ya Gloria Tuyishime.
Teramarena n'umurogo ku baturage batuye ndetse banakorera hafi y'umugezi wa Sebeya by'umwihariko muri centre ya Mahoko mu karere ka Rubavu. Ni nyuma yuko aba baturage bari barahawe iminsi 15 gusa yo kuba bavuye mu mazu yabo nk'uko byari biteganijwe. Ijwi rya Amerika rihagera kuri wa gatanu masaha ya 5 z'amanywa, twasanze abagize inzego z'umutekano bari kumwe n'abayobozi batandukanye. Bamwe muri bo bahagarariye leta bategekaga abaturage gusohoka mu mazu yabo babamo n'ay'ubucuruzi. Iyi santre ya Mahoko iri muri santre zikomeye mu ntara y'Uburengerazuba kuko iza guhahirwamo n'abaturutse mu turere twa Ngororero, Rutsiro, Nyabihu n'ahandi. Ahanini ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'imyenda nibyo usanga bicururizwamo. Bamwe wasangaga bifashe ku matama, abandi badashaka no kuvugisha itangazamakuru kuko bavuga ko ntacyo barenza ku byo barimo kubona izuba riva. Uko wabonaga ingufu uri ku maduka n'amazu by'iyo santre ya Mahoko, ni nako amakamyo yari yuzuye mu mihanda apakira ibicuruzwa ndetse n'ibikoresho byo mu nzu by'aba baturage. Abenshi babijyanaga kubibika iwabo, abandi batazi neza aho bagiye kubyerekeza. Ijwi rya Amerika ku ikubitira yavuganye na bamwe mu baturage basohowe mu mazu muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu. Muhawe n'Imana Chantal ni umubyeyi w'abana batanu uherutse guhura n'ibiza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Nyuma y'uko inzu yabagamo yasenywe n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, yagarutse kubana n'abavukanyi be umunani. None iyo nzu nayo ubuyobozi bwawe musohoyemo. Uyu mubyeyi nk'uko yabidutangarije ntafite aho kwerekeza.
Ubu bwanyobeye, ubu numiwe, ndikwibaza n'ahantu nzajya n'abana banjye, ndikwibaza ahantu abo tuvukana aho bazajya bose nta n'umwe ufite aho kuba. Mbese ubu ndikunda, mbese Imana mu ijuru njye nanjye ndara perezida hari niwe njye wamunyeka hari niwe nakibwira basa nifitiye.
Munyaneza Vincent umwe mu baturage bacururizaga muri centre ya Mahoko aganira n'Ijwi rya Amerika yatubwiye ko yahunze kuko atari kubasha gutuma bamwirukana mu nzu ye y'ubucuruzi areba.
Njyewe kugeza isaha tuvugana urabona ko nahunze, njye ntabwo nabikuyemo, biracyari mu nzu nafunze nagiye. Ubwo icyo bari gukora ntabwo nkizi, ariko njyewe nagiye. Ariko bari kuvuga ngo nibafungure abantu barebe abantu batari babikuramo, ariko njye ntabyo nakuyemo na isaha biracyari kuko nafite kubyerekerana.
Uyu muturage yongeye kubwira Ijwi rya Amerika ko kuri ubu ubuzima bwe bugiye guhagarara kuko inzu yari yatanzemo ingwate kugeza ubu yiteze ko banki izayitwara.
Kwishyura banki ntibyashoboka, umwana kujya ku ishuri ntibyashoboka, no kujya mu rugo kuko ariho buri munsi twaduteze amarariro n'amaramuko, urumva naho ntibyashoboka. Kandi aho nafite business y'akaba harimo abakozi 20, ubu nabo bamenenganye ntabwo nzi iyo bari, urumva ni ikibazo gikomeye cyane, barusize mu gihombo gikomeye.
Ikuza Angelique yasabye ko bareka kumusenyera inzu y'ubucuruzi yamufashaga kwishyura ideni rya banki.
Tukibaza ese babantu bashinzwe kureberera abaturage baba baragiye hehe? Abadepite dutora n'abandi babungirije bose ko twababuze ngo baturengane uretse ababyaragenze ute? Turasaba ubuvugizi kugira ngo mutubabarire. Niba dufite umuyobozi wacu rwose twari kuba nk'inzuki zitagira urwami.
Abaturage twaganiye bose bakomeje kuba leta yari ikwiye kurekeraho metero 10 bagombaga gusiga nk'abaturiye umugezi wa Sebeya, aho kubasaba gusiga metero 50. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Nzabona Imade Gratias yijeje abaturage badafite ubushobozi gufashwa.
We arimbuka afata inzu atwereke ko atishoboye, noneho iyo nzu tuyimwishyurire igihe gishobora kugera ku mezi atatu nk'uko twabikoreye n'abanyu bahuye n'ibiza. Abafite ubushobozi bo turabasaba kuba bihanganye barimbuka bimukira ahandi basanzwe bashobora gutura cyangwa se bashobora gukodesha.
Gusa yongeyeho ko hari ingamba z'igihe kirekire mu guhangana n'ikibazo cyaho kuba ku baturage bakuwe mu byabo.
Harimo harategurwa site, twatangiye gusaba amafaranga ya site nshya izatunganywaho ibibanza, noneho tukazahereza ibibanza ariko haherewe ku bimuwe batishoboye.
Icyakora umuryango waharanira uburenganzira bwa muntu Crado wo uvuga ko bidakwiye ko abaturage bimuka nta ngurane bahawe nk'uko itegeko ribiteganya. Yewe batangije no kuganira neza n'ubuyobozi ngo bahabwe umurongo mushya bagenderaho. Mu Rwanashyaka ashinzwe guhuza ibikorwa mu muryango Crado.
Mu bundi itegeko ryo kwimura umuntu rivuga yuko umuntu agomba kwimuka ari uko ahawe ingurane ikwiye, cyangwa se kubera ko bari kwimuka mu gihe kimeze nk'ikidasanzwe bakwiye kuganirizwa. Irengagiza nkamere ivuga ngo uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa, bagombaga kubanza bakaganirizwa bakababwira ati rero bitewe n'ibyabaye mwese muzi tugiye kubimura cyangwa mugomba kwimuka, ariko imitungo yanyu irabaruwe, tuzabaha ibi ABC bashaka bakazabaha na nyuma y'imyaka ibiri.
Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawe w'abamaze kuvanwa mu byabo. Gusa biteganyijwe na Leta y'u Rwanda ko abaturage batuye ahegereye umugezi wa Sebeya muri metero 50 bimuka. Mu minsi ishize ikigo cy'igihugu giteganya igihe cyatangaje ko mu kwezi kwa cyenda hitezwe na none imvura nyinshi ishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku baturage batuye mu manegeka. Gloria Tushime, Ijwi rya Amerika, Irubavu.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu hafi amajana umunani bakuwe mu byabo n'intambara mu ntara ya Kivu yo mu buraruko biriwe imbere y'ibiro bya buramatari w'iyo ntara. Impamvu n'akababaro bavuga bategwa no kubura umutekano mu bice babamwo ni inkuru dushikirizwa na Jimmy Shukrani Bakomera.
Mu masaha y'igicamunsi nibwo aba bahunze ingo zabo bacumbikiwe mu nkambi zitandukanye mu ntara ya Kivu ya ruguru bahuriye ku biro by'umuyobozi w'intara biri muri komine ya Goma muri karitsiye ya Himbi ahazwi nka Mize. Ni nyuma y'urugendo rurerure rungana n'amasaha ne bagenda n'amaguru bakoze bava mu nkambi za Kanyarucinya, Bulengo, Don Bosco na Rusayo zose ziri muri teritwari ya Nyiragongo no mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma rwabaye amahoro ntawahutajwe. Abashinzwe umutekano bagendaga iruhande rwazo kuva aho baturutse batinya ko bashobora guteza akavuyo mu mujyi hose ariko ntabyabaye. Bakigera ku biro bashatse kwinjira imbere ariko bakumirwa n'abapolisi barinda ibiro bya guverineri. Nyuma yaho nibwo basabye ko yinjira ababayoboye kugira ngo bagirane ikiganiro na guverineri Constant Makongba ariko ntibyagira icyo bitanga. Kutakirwa n'abayobozi byatumye aba bakuwe mu byabo bafata icyemezo cyo kwirirwa biciye mu muhanda hagati y'umujyi ku muhanda uva mu mujyi rwagati uja muri karitsiye ya Himbi na Keshero muri komine ya Goma. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko barambiwe inkambi.
Sara ibyo biraza twende tubiboneho ubwo twabonye ko inzara giye kutwica tubona tuzanga
bo icyatumye tuzano ku buyobozi bwa guverinora kwazanywe n'akababaro dufite tukaba twicaye ahantu bita ikibati uhicara kwacu tukaba tutanezerewe inzara iratwishe tukabura ibiryo tukabura amazi noneho twebwe tukaba tuje hano ku guverinora kugira ngo tubaririre barwane n'aduyi ahasigaye badushakire umutekano kugira ngo buri muntu asubire iwabo aho yaturutse.
Abandi batsembye ko batava leta itabahaye igisubizo ku bibazo bamaranye iminsi mu nkambi.
Ngo kuvuza ngo tuhave tumvishije igisubizo cy'abakuru kerekeye cyo kuvuga ngo bazatubure dutahuke ariko yuko indambara yashize ariko bakagira nicyo botugenera cyo kurya.
Turavanga tumaze kumva igisubizo cyaho
twaje kumutakira nk'umubyeyi wacu kugira ngo baduhoshorere intambara mu gihugu cy'iwacu cy'umasisi kugira ngo dutahe wenda tujye kugwa iwacu.
Moise Bizimana wahunze aturutse mu teritwari ya Rucuru aragaruka gucyakurikiraho leta ikomeje kwanga gukemura ibibazo byabo.
Igisubizo ni kitaboneka kuko twaratase cyane ntabwo turava aha ngaha turicara kibicumweru kubukwezi ibameza ngahe turava aha ngaha nta gisubizo kitarakaboneka kandi uko dukeneye turava aha ngaha ariko baduherekeje tugisubiye iwacu mu teritwari yacu ya Rucuru ariko nta turasubira mu nkambi ubu ngubu. Inzira ni imwe gusa kuko bashyizeho za CCRF zarashize ubwo ubu ngubu inzira ni imwe no gukubita n'intambara ku ntambara.
Madamu Mukangamije Domitira na bagenzi be bo babona ko icyangombwa ari ugusubira iwabo bagasaba leta kurangiza intambara muri Rucuru na Masisi.
Ngomba kupfa niyahura ngasubira aho nabaga ngasubira iwange mu matongo kubera ino mbega ndi kureba amaisha gino gatunaniye ndegereje tugisubizo kirava ku mukuru nimbara tubyira
naba nta gikozwe twebwe turafata imyanzuro yo kuzajya kwiyahura muri yaduye
none batubabarire wenda badukurira abo bareberi wacu duta baducyure tujye mu mirima yacu twongere duhinge tubone ibyo kurya.
Naho Victoire Hakizimana we yizeye ko abayobozi bari bushakira igisubizo kirambye ku bibazo bamaze mu gihe.
Twizeye yuko hari kiribuze gukorwa kuko urabona ni iminsi miremire abantu batesetse urazi mu nkambi hirya no hino. Tuzi yuko ubuyobozi bugomba kureba akababara abaturage bafite bagakoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo abaturage basubire mu byabo.
Nubwo aba banyekongo bakuye mu byabo bahisemo kuba bimuriye ibyicaro byabo ku biro by'ubuyobozi bw'intara baremeza ko hari n'abandi muri bagenzi babo batabashije kuza kubera kubura imbaraga bitewe n'inzara bibasiye. Umuyobozi w'intara ntacyo kugeza barabwira itangazamakuru kuri iki kibazo dore ko abanyamakuru bangiwe kwinjira imbere. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Burundi miryango igera ku 150 yo muri site ya Muyange ya mbere iri muri commune ya Gihanga mu ntara ya Bubanza irageramiwe no kuba mu mazu ya senyaguritse. Abajejwe intwaro kuri uyu mutumba baratabaza amashyira hamwe yitaho ba ntaho nikora kugarukira kuri iyo miryango. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika dusomegwa na Thierry Vendayishimi.
Imvura yikuye ndahagarara abana bakahagarara tukaburiyo tudu.
Uyu numwe mu banyagihugu babangamiwe n'uburare bubi muri site ya Muyange ya mbere muri commune ya Gihanga. Muri rusangi amazu menshi agizwe n'impome zine zigumye inzu. Muri izo isoko ryacu gishikiye aho ku Muyange ritubwira ko hari imiryango iba mu mazu asigaranye impome zitatu canke zibiri gusa. Impome zabomotse zimwe zizibijwe ibishakara by'imikaratusi izindi ntazo bazibiye. Inzu ziri kumurara. Hari n'ayandi mazu agifise impome zikwiye ariko amabati yaratobaguritse. Abanyagihugu bose babamwo bose bavuga ko bagowe co kimwe kuko amazi y'imvura hamwe n'imbeho bibabangamira.
Asha amazu yoyo emwe nibanga sibyo kuvuga imvura igu urabona nk'iyinzu urashobora kubona amabati ameze neza ariko wagira ugere mu nzu ugasanga n'ibihengeri byaratobaguritse. Nko kwa mukecuru wanje wewe haraho imvura igwa akagenda yimura ibintu yimura ariko uhagaze hanze wavuga ati inzira akomeye ubu muci ndahiriwe aho imvura izogwira nzoreka nk'amabasabi
hari ngiye mpora ndarandakoma induru mu ijoro turaha mu nzu twenye kugira badutabare ntiduhave dutwagwa cyangwa ngo tubamokereko.
Umukuru w'umutumba wa Rugungu urimo site ya Muyange ya mbere ntirandekura Auguste asaba abamukurira mu nzego kugira ico bakoze imvura itaratasura.
Mu bisanzwe nk'icipfuzo ci wanje nayifuza ku imvura itotasura basanga aha hantu bari kuko muri ko muraraba nk'iyi nzu namwe murabona nko mu gihe imvura yutasura igasanga y'umuntu twibaze ko atabuzima bwiza zogira niyagira imana ntimugwe ko azoba ari imana ifashije.
Aba banyagihugu bo muri site ya Muyange ya mbere bavuga ko ayo mazu bari bayubakiwe na leta y'u Burundi mu mwaka w'2007 bakaba bahegeranirijwe bavuye mu buhungiro butandukanye kubw'intambara zagiye ziraba mu gihugu bituma mbere bamwe batakaza amamuko yabo nkuko niyo saba Evangeline abitwiganira.
Kaje navukiye mu buhungiro mugabo maze guca ubwenge ncandaza ngezino abyeyi banje baca bahitanwa n'intambara kugira umwanya yisaha sino kubwira ngo ababyeyi banje ngo bava cirero mbona ko muhiri wacara hanyene amikoro yacu nanyere twe duca tubona ko wacara hanyene leta yadushize.
Barashima ko leta yari yabaronkeje aho bakika umusaya no kuvuga imetero 20 kuri metero 20 ariko baranegura ko byanse ko ibarose amatongo yo kurimamwo kandi haheze imyaka 20 bayasaba. Muri kino gihe bavuga ko ari naco gituma batagira mikoro bigatuma badashobora no kwisana urirayo mazu.
Ukuvuga turabaye mu buzima bugoye cyane turinda kujya gucitasha iyo mapuruderi cyankare za Gihanga ibijye umpubyeze abantu bo ngaha bajya kubicweba iyo za Gihanga nibwo buzima tubayeho. Nkubu rero muci ataho turonka tujya kubicweba cyangwa ngo tujye gucitasha n'ukuri turabayeho nabi cyane gose.
Aha ndako aha rusengerana gahutso namba n'ubu kuva mu gitondo twiriwe ubusa akino tofisa tochabana bakabamphire khone ntsara handa merewe na abana kupa khara bakunyambwa none mama thukire kut none tewengire none kutsangenda kukumaseka ere kabara pfoma bakami ari kehengenda nkabura niki hengenda nharo handa ko.
Niyo saba Evangeline asaba leta kugira icikoze kugira ntizoje kuyora yasheshe
kunyabo nibadufashe badusanure nkuko babaye ababyeyi bakadukura mu mihinga itandukanye nubundi bagira icyo bakora amazi atararinda kurenga inkombe. Mu minsi ngaha twaragize ikibazo kitoroshe cy'inzara abantu barapfa ku bwishi amashyirahamwe atandukanye aradushikako icyo gihe Imana iraturokora mugabo by'ukuri ndiko ndaraba no muri uyu mwaka turimo hamwe atamugira neza yogira icyakora ndabona kwiriki tutora imara kubera ibibazo mbona dufise nibirebire cyane gose kandi abantu bashonje ni besh.
Umukuru w'umutumba Rugunga aragaruka akavuga ubufasha burama bwo gutabara aba banyagihugu.
Kintu cya mbere bakeneye ni ubufasha bwo kuntu boronka aho barima kuko umuntu afise harima nahahomba birafasha abari mu bandi bahombye. Hama ikindi kigira kabiri ni bitungwa bito bito. Ibitungwa bito bito bigwira n'ingoga bajya abantu afise amikoromake aronse igitungwa gitoya kiranyaruka kumusahiriza kivyara n'ingoga ugacusanga n'umujyango kirawufashije cyane. Ikindi na nibaza ko ya mashyirahamwe yahora bagarukira ko yokongera akagira ingufu akongera akabagarukira ko
Igitigiri gitangwa n'abajejwe intwaro muri site Muyange ya mbere nuko iyo site igizwe n'imijyango hafa amajana umunani muri rusangi abantu bagiye baregeranirizwa mu masite ari mu ntara zitandukanye z'igihugu bose bafise ingorane yo kubura amatongo yo kurimamwo ingaruka zibambi cyane kuri bo kukigihe hatse uruzuba rwinshi canke imvura nyinshi mu turere barimwo kenshi nibo bahasiga ubuzima.
Turakushimiye Thierry kuri iyo nkuru dusomeye. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremamuntu Human Rights Watch risaba abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Niger kubungabunga umutekano wa Perezida Mohamed Bazoum, umuryango wiwe n'abandi bivitegera vyiwe. Madame Karine Kaneza na Tulia icegera cy'ubujejwe Afrika muri iryo shyirahamwe yavuganye na mugenzi wacu Venice Nshimiyimana atangura amubwira amakuru bafise ku kugene Perezida Bazoum amerewe.
Amakuru dufise nuko nkuko twabishikirije muri communique yacu nuko President Bazoum n'umuryango wiwe mufasoni wiwe muhungu n'abandi bo bari kumwe nawe badafise ico twita electricity umucanwa kuva itariki zine nta bantu bamubona ntara abagenzi bahora baza kumuremesha no kumuramutsa ntibagishobora kuza. Abana biwe barashoboye kudushikiriza ko n'imiryango yaho yugariwe bashize ko ibintu by'amashene atawegera aho bamufatiye baratubwira ko umwana wiwe w'umuhungu afise ingorane z'umutima agwaye turongera turamenya yuko umuganga wiwe n'umwavoka batarashobora kumubona kuva izo tariki zine ko rero ari abantu babangamiwe baranatubwira yuko n'abandi bari muri guverinoma yiwe batazi neza aho bafungiwe rero si Perezida Bazoum gusa n'umuryango wiwe mugabo hariho n'abandi bafunzwe batazi neza aho baba bari. Hariho nk'umugenzi w'umwe yatubwiye ati ibibateye ibibazo nuko amagara ya Perezida Bazoum uyu mupfasoni nawe wiwe ashobora kubandanya abangamirwa. Barongera baratubwira bati kandi twebwe tuba mu gihugu no muri komunote ibintu nk'ivyo bidutera amakenga kuko turi abantu bashima kandi bishimikiza kuri respect dignité y'umuryango.
None mwaba mwarashoboye kuvugana n'abasirikare bamukuye ku butegetsi niba se mwaravuganye n'iki mwabasabye?
Ubu ntiturashobora kuvugana nabo nk'umbure bizoba mu minsi iri imbere. Mugabo gikuru nk'uko twabyanditse nuko tubasaba gufata akeur kwishimikiza kubandanya tubasaba yuko bemerera abashinzwe agateka kazina muntu ushobora gushikira Perezida Bazoum n'abandi bafunzwe bandi n'umuryango wabo. Tubasaba yuko abagwaye baba umuhungu wa Perezida Bazoum n'abandi bashobora kuba basinzikajwe na detention barimo bashobore kuronka kuvugwa bashobore kuronka no kumenya ico boba bafatiwe babatwara imbere y'amajuridiction kugira bashobore kumenya ibirego no kwiregura. Tukongera tukabasaba yuko ama institution internationale na regionale ari bihoye utwara araba agateka kazina muntu mu bihugu byose aba Commission africaine des droits de l'homme et des peuples n'izindi aba commission nationale nigérienne ishinzwe kuharanira agateka kazina muntu bashobore gushikira umuryango wa Bazoum n'abandi bose boba bafunzwe.
Karine Kaneza na Tulia ikigera cyushinzwe Afrika mwishyiramwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mbere ko dusezerana na tubibutse ingingo nkuru za makuru twabashikirije muri Niger abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum bakabishije ko bashobora kumwica mu gihe bogira igihugu kibanye na kimwe cyokoresha ingufu za gisirikare. Naho muri leta ya Hawaii irimo ibihari Pacific mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimwe mu mazinga ayigize yitwa Maui yahiye aratokombera abantu 55 nibo bamaze gutangazwa ko bahitanywe n'iyo miriro. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Ndabasezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza na weekend nziza.